Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere itariki 2 ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018 ni saa 10 kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteranijwe na Frederic Mundikije. Ejo kumunsi wa Mungu itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi Burundi bwarahimbaje imyaka 56 bumaze buronse intahe yo kwikukira. Ibyo rero byo guhimbaza uyu munsi mukuru yabaye umunsi kuwa mbere mu Burundi bikaba byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Muri iki gihe Abarundi batari bake barakwitiza amaso inyuma bakaraba intambwe Burundi bwashitseko haba mu iterambere canke mu mubano hagati y'abanyagihugu eka n'imigendanire hagati y'amakungu. Mbega ibyagenze neza Abarundi bakwiye kubandaniriza ko nibihe. Mbega habaye amahinyu ni hehe, ivyo korwa kugira ngo ayo mahinyu atorerwe umuti nibihe. Mbega Abarundi muri rusangi bakora iki kugira ngo iterambere ubumenyi hamwe n'amahoro bitsimbatare kurushiriza mu Burundi nibihe. Uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye abashinga ntahe bakurikiranira hafi ubuzima na politiki vya Burundi kandi banonosoye ivyerekeye imigendanire n'amakungu. Turi kumwe na ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye ari mu gisagara ca New York muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muri beneza ambassadeur Ndaruzaniye.
Muri beneza Fredi.
Murakomeye
na mahoro.
Yego, turi kumwe kandi na ambassadeur Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscow. Muri beneza ambassadeur Bizimana.
Mwiriwe neza Frederic, mwiriwe neza ambassadeur Ndaruzaniye.
Murakomeye.
Ego mena mahoro, turashima.
Umupira uri kugenda gute higanwa muza makungu?
Umupira tugenda neza. Byose bigenda neza turashima uko biko biragenda nta kibazo.
Ni vyiza cyane rwose. Reka ariko rero tubandanye ku kiganiro cyacu uyu munsi. Reka dutangure kuri mwebwe ambassadeur Ndaruzaniye. Harahize imyaka 56 rero Burundi buronse ntayo kwikukira naho hari ibitari bike byaranguwe hari n'ibindi biboneka nk'umwe bw'abarundi bushora kuba bwateye ntambwe inyuma. Umuntu agereranije n'ukuntu ubumwe bw'abarundi bwari bwifashe imbere. Ibyo bivugwa n'abatari bake. Mbega mwebwe ubivuga kwiki?
Murakoze. Nibaza ko Burundi cyo twoshimikira ko cyane kandi abakiri bato badategera kumbura igituma tubishimikira ko nuko Burundi bwaronse intahe y'ukwikukira bwasubiye kuronka ijambo mu makungu itariki imwe kwezi kw'indwi 1962. Muti kubera iki? Muri imbere y'icyo gihe ijambo ry'Uburundi ryatwarwa n'Ububiligi. Ibibazo by'Uburundi byishurwa n'Ububiligi muri ONU cyangwa muri Sede Nation. Uburundi nibwo bwashinga porogaramu y'iterambere y'ubwo Burundi yari yashinze kurongora. Nta mutegetsi w'Uburundi n'umwe yabuvugira naho hariho umwami na wene ijambo ryiwe ryaca ku Bubiligi. Independence rero twaronse intahe y'ukwikukira ni uko Burundi bwumvirizwa hose mu makungu. Muheje guhamagara ambasaderi ari mu Burusiya, hari abandi bari mu bihugu byose. Kera nta byariho, twaterwa n'Ababiligi. Nagira abakiri bato babyumve iyo twavuye iyo jambo. N'ubu rero simbatarako kugira ntize risubire inyuma, hari aho risubire inyuma. Icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose. Kugira ngo Uburundi buronke ijambo mu makungu, ushobore kunga imigende ya politike n'ibindi bihugu, ushobore kunga imigendere y'ubutunzi n'ibindi bihugu, ushobore gufashanya n'ibyo bihugu mu nzego zose z'igihugu cyawe ugomba kuzitera imbere. Ibyo rero bijejwe Abarundi ubu, ntibijejwe abanyamahanga. Aha niho twavuye, niho nibaza ari intambwe ihambaye tuba dukwiye gushimikirako.
Ego be duga ku ijambo
aho tugeze naho nagira tuvangure ibintu bibiri. Ntituvange ibibazo dufite uno munsi n'intahe y'ukwikukira nta kizoyisubira tutayigwaniye, nta n'ibibazo zoba tukironka. Ibibazo biriho rero bitogwe nyinshi n'Abarundi kuko twikukiye tutayigwa bwigenge, ntazo tuzotorera inyishu. Hari aho rero rimwe rimwe twihebura habaye ibibazo ngo ntaho twageze ngo ntaho twaruye, size na gatoyi twarateye imbere tumaze imyaka 56 uburundi bwivugira uburundi bufite imigendere n'abandi buringaniza imibano buringaniza ubutunzi sinzi aho bugeze turagaragara ko mu nyuma y'iko nizo twakoze
Ego ambassadeur Edouard Bizimana nkuko ambassadeur ndaruzaniye abivuze uburundi bwateye imbere kabwaronse jambo makungu ariko hariho ikintu kibangamiye abarundi no Burundi ico naco akaba ari ubukene naho haize imyaka 56 uburundi bwikukiye ivyo bintu mu bivuga kwiye
Ego murakoze cyane nagomba mbanoshimire ambassadeur Gamariel ku byumviro ashikirije nani ndabishigikiye cyane no kuvuga yuko ukwikukira ku Burundi cyagaseseshwa rumuri aho tugeze naho twavuye abantu benshi barahazi nkuko nyakubahwa Gamariel abivuze ukwikukira tukuvuga ko ibibazo byose tuba dufite bica bihava mugabo biduha intambwe dushobora gukorera ko bon ibyo tumaze gushaka ko sibike mugabo n'abicari n'ibindi bitugoye ibyo nabyo bibaza ko abarundi bagiye hamwe bagashira ibyumviro hamwe nibaza yuko nabyo nyine bizoboneka bizotorerwa inyishu kuko igihugu nko mu buzima bw'umuntu hama harimwo ingorane aragwa akabyuka mugabo igikuru nuko ibyo ya intambwe yateye itosubira inyuma
Egome ambassadeur ndaruzaniye Urundi nkuko mwabivuze bwarafashe intambwe ikomeye cyane rwose yo gushikira ijambo makungu ariko hariho abantu bavuga ko iyo abarundi babandanya umwe bari bafise imbere yaho reka ibintu biba byifashe neza gusumba kuko baba bari koratera imbere mu bitari bike ibintu ntivyagenze gucyo cyane cyane iyo tuzi ko abarundi bagiye baracanamwo mu ndyane cyane cyane zihagaze ku moko ikintu abarundi bakwiye kugira muri iki gihe kugira ngo Uburundi butere imbere cyane kurusha uko biriko biragenda n'ikihe cyane cyane umuntu yisunze ukuntu icyo kibazo cy'indyane z'amoko ibibazo bya politiki icyo kurwa n'ikihe kugira ngo ibyo bintu byose bive mu nzira
hari ibintu nibaza no vuga mu majambo abiri dukeneye gukora abaturongoye ubu n'abaturongoye kera cyane twarongoye hamwe kera ubu dukwiye kwikebuka tukinegura tutagirizanya tukinegura aho tugeze ibyo wavuze n'ibyo hari ubukene ibyo wavuze n'ibyo hari nk'indyane ibyo nibyo byatumye kumbure ya ntahe tutahitigira gusumba icyo twakora rero uno munsi kandi nosaba leta y'ubu ngo ifashe dukore no kwikebuka tukinegura atawe turinze gusibya sinone ko byagenze gutya habaye iki none twokora iki ibyo ni kwakwicara hamwe turondera iminsi yose no mu rugo niko bigenda inka zitatashe zose hariho umwana yaragiye ntibagira ngo ntagaruke mu rugo barakora bakaja kuzirondera amakaraba nyene ukurikira uragira neza uno munsi rero tubuze no kwicara hamwe tukinegura tukikebuka tukaraba aho tugeze kuko nitwe tuhagejeje Uburundi tukaraba nyine twohindura tukagira ingingo y'ubu abari ku butegetsi n'abafasha kugira abandi baziko baradukurikirwa rukadukurikira rubandanirizeho ntawokora atinegura ntibishoboka ibyo rero nibyo mbona byatugoye nicyo gituma numva abantu kenshi iyo tuvuga muri Facebook n'ahandi tugira ngo ubyamuvuye adutwaye nabi ngo uyu muntu adutwara nabi ako nitumubwira ingene adutwara neza cyangwa adutwara nabi nawe nyine kumbura hata twumviriza tugeze ko abategetsi bicara hasi bakumviriza abanyagihugu abanyagihugu bakumviriza abategetsi tukaraba aho twatirimutse hama tukagira inama tuti tugerageze kubyura hamwe ko nta wundi azobigira atari twebwe sinagomba rero n'umunsi cyane cyane gushimikira ku bukene turimo cyanke indyane turimo za politiki gushimikira ku ijambo ry'uko iyo ntahe tutagiye inama tubigarukire hamwe muri politiki mu by'imibano mu by'ubutunzi kugira twinegure twikebuke dushinge ingingo zotuma tubandanya n'ubu izotunanira numvise uno munsi bavuga ngo hari umugambi w'imyaka 10 kwiteza imbere Burundi nabyumvise no munsi sinzi ko twahari neza cyoba ari viza ariko uko inama n'ingingo mu gihugu uhera kuri bato batoshaka kuri bakuru umwe wese cyacinzwe nibyo bihambaye cyane biduha yantahe biduha rya jambo tugashinga ingo hama
ego me intahe yo kwikukira irashaka gutsimbatazwa kurusha mushanahe bizimana nkuko ambassadeur andaruzani yabivuze iyo ntahe irashaka gutsimbatazwa mu gihe abarundi bohindura ukuntu babona ibintu nkuko ambassadeur yabivuze ikaba kikibuka bakabwirana ukuri batagirizanya ikabakumviriza cyane cyane kuko kumvirizanya nibaza ko ari ikintu gihora kigorana cyane rwose ivyo bintu mwebwe mubivuga kwiki
ego nashaka ste yuko intayo kwikukira kugira ngo itsimbatare dukwiye kwishigiza ibikorwa hanyuma ibyo bikorwa bikaba ari byo bishobora kudushikana ku iterambere kuko buriya intayo kwikukira y'abantu batayitsimbataje ngo bayishigikire irashobora kuduca mu ntoki ikagenda tugasubira mu buja ibihugu bitari bice turamaze kubona ingene byagiye biragenda ugasanga igihugu cyasubiye inyuma gosi baditwaye iryo jambo baditwaye iyo ntahe ku buryo atajambo gishobora kugira mu makungu ibyo rero byo tubera icigwa gikuru hanyuma tukabikorera ko kugira ngo iyo ntahe nisubire kuduca mu mwanya y'intoki ibyo navyo kugira bishoboke nuko abarundi twese tuja hamwe tukabona yuko igihugu ari cha twese ari cy'abantu bose kandi twese dukerezwa kugikorera kugira ngo iyo ntahe yo kwikukira igume ifise insiguro mu barundi hanyuma ikindi novuga nuko ibyo kugira tubishyireko nuko twokwicara hamwe tukaganira ibyatugoye tukabiganira aho tuja tukavuga tuti reka dutere tuja ngaha a twobigenza gute kumvikana neza ku buryo umwe wese agira icyo aterereye kugira ngo iyo ntahe tuyitsimbataze
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na George mwiriwe neza
mwiriwe mutumire
n'abatumire barakumva bose uko ari babiri muri hehe ga George
agende mu gisagara cya Bujumbura
akazina kawe k'ikirundi
agende ko Misago George
Misago George murafite ibibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku myaka 56 urundi bumaze bwikukiye intambwe bumaze gukora ibintu abarundi bakora kugira ngo iyo ntahe kwikukira itsimbatazwe kurusha duga ku ijambo ikibazo icyumviro
nagomba kubaza batumire ikibazo kimwe
yego
je ngize nisho urabona uravye ukuntu kwikura kira ku Burundi kumeze ubu uri kuraraba intambwe n'ikere subira inyuma kubera urabona nk'ubu hari abanye politike cyane cyane baje kuvuga igihugu nabi mu makungu mbwo icyo mbora cyose nuko twoja hamwe abanye politike bakagira bakareka kuza baravuga nabo Burundi ko nubundi kuraraba akaroreye kugwaruka ugwaruka turembeje n'ubushomeri urumva nk'abanye politike nta muntu je mbonye ngo nk'abantu bombi ndabavuye igihugu mengo ugwaruka ntitwo bashigikira kubera naho twebwe hari ingorane baca bigira twebwe tugasigara mu maganya igicyo mbona cyose nuko botaha bakaja hamwe bakumvikana tukaraba yuko intahe ikwikukira tutera tujya imbere apana gutera dusubira inyuma
murakoze George Misago reka abatumire bacu bagira icyo bavuze ku byo mushikirije ambassadeur Gamaliel Ndaruzani mundi gwe kwijamo
shimira mushankaye George Misago yibajije yuko abarundi kugira batere imbere bohe bakuvuga nawo Burundi ijavuga n'ukuri nibaza yuko afite habikura abavuga nawo Burundi ntibari hanze gusa arawo mpora numva avuga nawo Burundi mu gihugu ibyo rero biragoye nuko kumbure bataronse abavugira iyo tuba twari muri ya nama n'ingingo hamwe ubya muntu akaza kubivuga hamwe turi kumwe tukamwishura turi kumwe nta na gatoyo kwaza kuja kuregana mu Burundi ariko Burundi bwiwe turacabuze rero guhuza abantu hamwe ubabaye nk'aba barakumwe n'ubundi mvuga butamwumvirije azovugira hari turakeneye rero ko abari Burundi nabo bari mu mahanga ko bariyo buni benshi hari n'ababayo duhuze ibyiyumviro hamwe abategetsi bakumviriza natwe abanyagihugu tukumviriza abategetsi bitagenze gutyo nta muti tuzotora kandi ushobora gutorerwa ku iradiyo nicyo bituma leta itegereza kurindira uburyo abarundi bavugira hamwe bakavugana ukuri ntibaje gusibya igihugu aho kubanza kuri inama ngo basigure aho nahari habi mu gihugu hagati ni kwa kuri inama muri politiki w'ino myaka bavuga ngo dialogue iyo dialogue rero ni ukumviriza mugenzi wawe aho ababaye ukamutegera n'abakumviriza aho ubabaye ukamutegera hama muti nonejo tuzoturutse nka kumwe hamwe gute tutagiye inama tutaronse ubwo buryo rero kandi ivyo ubuhara runini rwa leta gushyira hamwe Burundi akuvugira mu mahanga no kuvugira mu Burundi mvukafuka baje hamwe ahabona baje inama mu nama igihute cimene hanyuma hamwe turondere ingene tukivura ntidushobora kureka abantu ngo bagume bidoga mu makungu bagume bidoga mu gihugu ntibishobora kubandanya gutyo dukeneye kuja hamwe so dialogue is important.
Ego ambassadeur Edouard Bizimana namwe ku cyumviro kandi kibazo mwashikijwe na Georges Misago cyane cyane kubyerekeye abarundi bavuga nabi Burundi bari hanze duga kwijamo.
Ego murakoze cyane ngo mbashimire Georges ku kibazo ku ashikirije nagomba ndamubwire ko jewe hari gihe nigeze guharira abanyapolitike bamwe bari bansanze aho nakorera mu Budagi icyo gihe baraje baravuga barasivya Burundi baravuga ibyo bavuga byinshi cyane bibi nukuri je waho numbi aho nari indi numvise mbabaye cyane mbabaye atari kubera nserukira Burundi mugabo mbabaye ndu Burundi kuko ico gihe uwo Burundi yariko arabivuga jewe byaramaramaje hanyuma ico nkubwiye nabubwiye nti aba badagi bicaye ngaho imbere yawe bariko barakumviriza aha naho nyine barafise ibibazo barafite ingorane iyo hagize ikibagoye baricara bakaganira bonyene atamuntu arinze kuza kubabwira ngo giri bigiri hanyuma nti kandi ntanarimo uzokumba bariko baraterana imirago nkigi uri kuravuga batuka abantu bacafuza igihugu urumba rero ico ni ikintu gikomeye cyane kuko ni nagateka no mujya bavuga ngo sinzi ngene mu kirundi babivuga ko impuzu cyapfuye imesubirwa mu muryango abarundi natwe turapfuye gufata iyo ngeso kugira ngo ntituze turasivya igihugu cyacu aho turi kuko buriya tubibwira baradutwenga baravuga ati aba barundi bobo bameze gute ko igihugu Imana yabahaye ari ico nyene atahandi bazoja none kubera iki batokumvikana ngo bagikorere ikibazo bafise babitorere inyishu hamwe batiriwe baraca mu banyamahanga canke batiriwe kuza baratukana baterana amajambo hanze ivyo nibaza ko twobishobora kandi biramaze kuboneka yuko iyo abarundi bagiye hamwe kuva kera na niyi ntayo kwikukira twayironse kubera abarundi bashoboye gukorera hamwe bakumvikana umwanse bakamugwaniriza hamwe nibaza ko n'ubu ico kintu twobishobora kuko twarabonye yuko akimuhana kazi nguri hise
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumiriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na John mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega John
mwiriwe
neza muri hehe
na mahoro
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
deco zona nifite ku bijyanye no kwikukira ku Burundi ikibazo dufite ni ukutemerana mu Burundi ni kuvuga yuko usanga uyu atwara uwundi mugi utamwerekwa hakumushyigikiza ibikorwa unasanga ahubwo bamushyigikije amatiku yo kumugwanya raba nk'akarorero nk'umunyapolitiki dufite nka Nyangoma amaze imyaka 24 ari mu mahanga izo nguvu zose imyaka 24 yari kuba akora ibingana ya gute igihugu cy'u Burundi bivuga yuko rero cyo mvuga kugira ngo independence yacu twaronke n'igice nyayo y'intoki nuko twese twoza tugakorera igihugu hanyuma kandi ntidushake kujya ku burongozi bw'igihugu dukore byinshi ugasanga umwenjeniyeri wari umwenjeniyeri nuraba icyo ukora kijyanye n'ibyo wize ntuzakumbwira ko hari umwenjeniyeri yize tuvuye gukora amatara atazi mu gukora ayo matara agaca agomba kuba umushinga w'amateka cyangwa agomba kuba perezida cyangwa minisitiri ntibikunda none rero umwe wese naze akoreshe talanta Imana yamuhaye yende pandanse tujye yigumana cyane cyose cyukira kuba minisitiri kubabura matari kuba perezida n'ibindi eje nkavuga nti imbugu dushije hamwe irakunda yuko independence tuyishika ko tukayigumana hama tugatera n'imbere
yego me ambassadeur ndaruzaniye ikibazo gishikijwe na John tukuvuga ko abarundi kesha na kenshi batemerana ikabatiziganira ari byo byo bari intandaro eka indyane zose zihari muduge ku ijambo
murakoze ngira mushe nte John no vuga ngiye jambuje kuvuga batiziganira abarundi baziganira harya nuko kumbure amajambo abantu bashyiza hejuru kumbure abarengera ariko sa barundi batiziganira nti twatukiri hamwe iyo twatiziganira nti twatukiri mu gihugu kimwe bijya rero nibaza yuko uko yabivuze abantu baje bakore cyangwa bagende bakora handi muga bakorere umutima we Burundi bagakorere mu mahanga handi ariko biyumvira Burundi bwabo ibyo rero n'ibintu bihambaye ikibabaje ni uko indyane za politike zituma abantu bize abo bantu basa n'abari bafite ubwenge bahezwa handi uyu nyango mu myaka avuze yavuze ko yaramuzi nanjye amuzi mugabo n'abandi hari abayimaze hanze bakora batagiye bahumva ibyo rero nibaza yuko abarundi ubwenge bafite abari hanze n'abari mu gihugu sibaza ko byiza abategetsi b'igihugu ubu cyangwa ejo bagerageza kurondera ingene ubwo bwenge bwose buhurira hose guteza imbere igihugu aho bari hose ni ukuvuga rero bobigira gute kugira batere ibyo byiyumviro aho dutera imbere ni ya porogaramu y'iterambere ya leta yosaba mu biringo bashinze ko baza bagaterera leta ingene yokora neza ibintu nayo ubu umenga batumbera aho agiye gukora ngo niko yanjye akora n'ubakora nabi si byo tukuvuga iti wogorora gutya wotukora neza izo rero n'uruhara rwa leta bwa mbere yokoranya imitwe yose y'abarundi bakayifasha kurongora neza igihugu izerekeye kuba perezida kuba minisitiri kuba umushingamateka n'ibibanza by'itora muri demokarasi bitangwa n'abanyagihugu iyo bizigiye uwo muntu icyo ariko arakora none kubangaza bituma yuko badashobora kubwira abanyagihugu ingene boteza imbere igihugu tubareke babwire abanyagihugu ingene boteza imbere igihugu nibabizigira bazobatora nihagera gutora ariko ntibaze kubabwira ngo ndabateka mushaka mudashaka ni ukuvuga rero yuko leta muri ubwo buryo bubiri niyo ishinga porogaramu y'iterambere igasaba abarundi bose iyo bari hose ko baterera ibyiyumviro kandi ikabumviriza ikabyandika mu migambi y'iterambere ikatunganya demokarasi ya bose ituma bajya kubwira abanyagihugu ingene bubarongora neza kubwira abanyagihugu babizigire babahe amajwi babahe ikibanza cya politiki ariko abandi bagomba kubyiha ngo jengo bakuba depite ejo jengo bakuba minisitiri ejo uwo badepite gute utabwiye burongowe icyo batemukirako ugomba kuba minisitiri gute utavuze ni worongora icyo gisata uri kurasaramo uwo minisitiri nibaza yuko bihambaye rero ko leta ibyo bisata bibiri demokarasi bayitunganya neza kugira bose biyumvemo baze gusigura ingene bashobora guterera igihugu hanyuma nabo bazi ubwenge iyo bari hose ntibarinda n'ukuza ubuho babyandikire iyo bari baterere leta bayifashe gushinga wa mugambi w'iterambere hariyo uruhara rero ruhambaye rwa leta n'ubu nyine murambabarira ndasaba ko leta yofasha ibyo bintu bikaronka ingingo n'inama kugira bitere imbere uko John yari kwarabisaba
egome mushi ntahe ambassadeur Bizimana namwe ku ico cimvuro cha John ivyo vuze mu kanya mu bivuga kwiki
ego arakoze cyane John kucimbiro ashikirije yavuze byo ko abarundi batemerana mugabo nibaza yuko kwemerana baremerana ahubwo igikuru nuko twokumba yuko ubuzima butari muri politike gusa ubuzima bushobora kuba nahandi umuntu arashobora kurima akabaho umuntu arashobora kudandaza akabaho hanyuma ntitwibaze yuko twese dushobora guhera muri politike kuko kenshi dufise ibyiyumviro yuko igihugu ari cyo kibeshaho umuntu ahubwo kwiyumvira ko ari twe dutegerezwa kubeshaho igihugu nk'uvuga ati jewe ntegerezwa kuba ntabaye minisitiri ntabaye perezida ntabaye iki ntabishoboka nibaza yuko ibyo ari ukwibagira yuko kw'ibyo byose bitangwa n'abanyagihugu ahubwo cyane cyane umunyagihugu agaronka ikibanza ciwe akumvirizwa bakumva ibyo akeneye bakumviriza ibyumviro byiwe kugira ngo ibyo akeneye babishike ko aho bo mufasha bakamufasha nawe uruhara rwiwe akarukora kugira ngo bakore bahuriza hamwe niko nabiyumvira cyane cyane hanyuma hariho ikindi kintu niyumvira ko yoba yashatse kuvuga nuko dutegerezwa kubahiriza amategeko tukubahiriza aho umunyagihugu ashize aho ubutowe akabatowe bose agakorera bose nagire ngo abavuga ngo ko jewe urya nta mutoye ngo umukuru w'igihugu canje urakajaho turamaze iminsi tuvyumva ba aho gufasha bakaguma batera induru bavuga ibintu bidateza imbere igihugu ni ukuvuga yuko rero jewe nibaza ko John yashatse kuvuga yuko twokubahiriza amategeko ahi ntahishize tukahemera hanyuma abanyagihugu yashize tukahemera ntituje tuvuga ngo ko urya nta mutoye ngo sindamwemera ibyo akora sindabyemera ngo nzoguma ndamugwanya mu byo akora ahubwo twomukwirikirana tukaraba nyine ariko arakora imigambi yashikirije abanyagihugu ingene ariko arayishyira mu ngiro ibyiyumviro by'abanyagihugu ibibagoye ingene ariko arabishyira ku mwitwarariko hanyuma babikoze neza tukabashimira aho tubonye byabagoye tukabatereza mu nyuma bagaruse gusaba amajwi twabwira tuti yamara ibintu byagenze neza none murahindura mudahinduye naho amajwi yacu turayo bima ni ukuvuga yuko aho umunyagihugu ashize hakwiye gushigikirwa hakubahirizwa hanyuma n'abantu ibyo bavuze bakabishitsa niyo ntaje kwikukira nico cerekana umushinga ntahe nyakuri
tubibutse ku mikoma rwanda nyakubiza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na rukundo mwiriwe neza
ya mwiriwe neza ndabumva
muhega rukundo
turi muri Florida
muri leta z'umwe za Amerika
ego
muduwe ku jambo ikibazo cy'umviro turiko tuvuga cyane cyane ku myaka 56 irangiye uburundi buronse intahe yo kwikukira ivyagenze neza nibihe hokorwa iki kugira ngo ibintu bitere imbere kurushiriza
ya jewe ndibaza mfite cy'umviro 2023 ya ndibaza abantu ndibaza ko bavuze ngo intahe yo kwikukira jewe nitegereje kuva Burundi buvuga ngo bwahawe intahe yo kwikukira ndibaza ko kubwi wanje hikukiye abanyepolitike abantu usanga bari mu nzego kuko abanyagihugu jewe mu myaka nagiye nkura nagiye mbona bapfa batotezwa n'ejo bundi narumvise ko hari n'abantu ngo buba aho umukuru w'igihugu agiye gutura banyatswa amatongo baguma biruka baserisimba kandi ngo barikukiye nawe ngo yumva w'umubwira ngo yarikukiye kandi baramutwaye itongo bakareka no kuri muri iyo ndatse hano muri Amerika umuntu iyo afite inzu yiwe nta n'umufasha kuza kuyivomora barinda kumuha iyo yanse icyo bararireka niho nabonye ati abantu kumvire bariko kihariko iwacu usanga abantu bapfungwa bazira ubusa ahubwo iyo ndatse iyo nkurikiranye ku ntwaro z'ababirigi nubwo abantu batanga ayo magi n'ayo mayirani barakwitwa ibyo bimoka umugabo bagataha ariko abantu baguma bicwa kuva kera impfuzi abapfakazi rero jewe ntabwo nubwo ngo Uburundi bwikukiye kubategetsi kubajenerali no kubatwara ariko ku banyagihugu batoye jewe ndavuga uburyo bagiye batotezwa ntabwo nava mvuga ngo barikukiye nibyo byumviro byawe
murakoze rukundo reka ambasaderi Bizimana mugira icyo muvuze ko bishikijwe na rukundo avuga ko hikuki abanyapolitiki abanyagihugu batikuki duga ku jambo Hello ambasaderi Edouard Bizimana ndumva telefone ambasaderi muratwumva teka tubaze ambasaderi ndaruzaniye agira icyo avuze ku cimbo gishikirije na rukundo avuga ko abanyapolitike ari bo bikukiye abanyagihugu batikukiye muri iyo myaka yose heze duga ku ijambo ambasaderi
murakoze umushantahe rukundo arafite ikintu kimubabaje cyane kandi nibaza yuko nibyo tuvuga abantu bakwiye kumvirizwa kumvirizwa avuga abantu batwa amatongo Jesse Mperutse mugabo kuba na kera leta yashaka gutwara itongo ry'umuntu mugahe amategeko ikamuha umuzibukiro mbere kubitwara izo nibaza yuko ari ukurenga amategeko sukuru kwikukira n'umutegetsi ataba yakurikije amategeko ibyo bakwiye kubihanirwa abantu bicwa niba arakubwiye atuje mu Burundi ndumva amakuru menshi kandi bicwa mugabo sinagomba kubigaragaho kutubwa wa independence no munsi ukwikukira mugabo ni bibi cyane rwose uko abivuze n'ibyaba ari byo sinubafate n'ingingo kuko sindetse ndabifite yese gihamya kugira ndabyemeze jewe nka jewe mugabo ibyo avuze birateye ikigongwe cyane birababaje kugira ngo abantu batwarwe amatongo abantu bicwe nico navuze yuko mu nama n'ingingo ari wo honye n'izo bintu bizotorerwa umuti ariko kwikukira naho ndakubwire mushya ntahe rukundo uri muri Floride kuko witwa Umurundi uri kuravugira muri Floride mu radio muri Amerika nico kivuga ko wikukiye twikukiye kera ntiwivugira Umurundi haserwa n'ababiriki twarikukiye rero mugabo ko bitugoye hagira ibitugoye mu matongo mu mutekano w'abantu izo ni ibintu bitugoye kandi bihanze leta bihanze twese n'ubu nsubira gusaba yuko umuti wabyo uhagaze ku nama n'ingingo gusa ko abantu baja hamwe ndasaba leta yuko yokwemeza ibyo bintu ko umuntu avugira mu nama ibimugoye bakamwumviriza bakamwuzuriza kugira naweze yumvira abantu arengeje ubundi bamwuzuriza tubuze rero iyo nama n'ingingo ku bwanje yotora umuti w'ibyo bintu ariko nitwovuga ngo ntibikukiye na gatoyi ni imvugo y'ukwihebura ndumva kubabaye kwihebura ko abanyapolitiki nibo bikukiye bonyine ariko nabone hari abahunze murumva rero yuko n'abanyapolitiki rero ntashaka kwikukira abarundi basigaye bagowe bose ntibishoboka kuko abarundi nibo twagomba kubera abanyapolitiki twagomba guserukira
Ambassador Bizimana mushana herukundo duteye akamari mu ntara ya Florida muri Amerika avuze ko wewe kubwiye wabona ko abanyapolitike aribo bikukiye abanyagihugu batikukiye akabavuga ibintu byinshi bitagenda neza duga ku ijambo mu gihe cyo muvuze kuvyo ashikirije
Yego murakoze cyane murambo barira agatelefone kari kangoye ariko numbije avuga yuko abanyapolitike aribo bikukiye gusata abandi batikukiye nibaza yuko ngira ngo tudatahura icyo ari cyo kwikukira cyangwa tuzabitahura kumwe kuko kwikukira ntibivuga ko ingorane zose ziba ziheze ahubwo mu bisanzwe ziba zitanguye kuko bajya bahura bavuga bati ibi tuzobibakorera nimwe mutegerezwa gucamo byikorera ibyo batakoze neza mukabigorora hanyuma nibaza yuko aho umuntu abagejeje bituma nuko ashobora guterwa inkunga n'abandi bagenzi muri icyo bita Conseil des Nations hanyuma ibyo kuvuga ko abanyapolitiki aribo bikukiye gusa je nibaza ko atari ibyo kuko twese twarikukiye kuba ahagaze ahari akumva anezererwa kuba ari Umurundi akabona idirapo y'Uburundi rihungabana habari akumva Uburundi aho buri buravugwa bukumvirizwa bugafasha mu byo bushoboye mu makungu nibaza ko ico ari ntambwe atari ntoyi twoshigikira no kuvuga yuko ari ibibazo byamaho nta gihugu na kimwe kidafite ibibazo ni nka kurya ku buzima bw'umuntu aragwara akagira agahinda birabaho mugabo igikuru nuko atagwa ngo ahereyo abyuka hanyuma aho yagize ikibazo akitunganya kugira ngo ejo ahasimbe no kuvuga yuko rero igihugu iburundi bwarikukiye kandi nibaza yuko atamuntu yobiharira
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Eric mwiwe neza Eric muratwumva ndumva telefone ya Eric nayo itameze neza cyane rwose ariko nagomba ngaruke kuri mwebwe ambassadeur ndaruzaniye mu gihe cyo muvuze cyane cyane twavuze ka ukuntu abarundi boje hamwe bakaja inama n'ingingo twavuze ibintu bimwe bitagenze neza naho intayo kwikukira ari intahe ikomeye cyane gose kandi ibandanye itegezwa kubandanya ishigikirwa n'abarundi bose kuvyerekeye mbega imigenderanire n'amakungu intambwe mu bwo burundi bwagize neye
nababwiye yuko mu 1992 Uburundi bwatezwe n'ububiligi makungu icyo ubiligi bushaje cyavuga ku Burundi bwa ko nibwo bwari mu gifaransa bwari suki sere dereje no kuvuga ONU yari yashinze ububiligi kuyirabira iyo ntara izo hapa yikukira statutaire yari statutaire naho nk'abakoloni ntibagira mu mategeko ntiyari koloni y'ababiligi bababiligi mugabo bara batitere bacu nibo batuvugira hose uburundi rero kuva ubwo twarateye imbere jenerali ambasaderi muri Nations Unies ukavuga bakakumviriza uri Burundi n'ubu ambasaderi ari ngaha aravuga bakamwumviriza i Burundi ibyo rero Burundi muri ibyo bya politiki byarikukiye nta nkeka twarateye imbere none mu makungu twahakuye iki twakuye imfashanyo yihe mu byerekeye imigenderanire mu byerekeye politike mu byerekeye ubutunzi mu byerekeye imibano kugira duteze imbere igihugu cyacu aho ngira twarakoze bimwe ahandi turadeha aho tugeze hariho uburyo bw'uko twakora byiza gusumba kugira turonke uburyo ko kuronka uburyo duhawe n'abagenzi kutagira abagenzi ntatera imbere n'umuntu wenyine ntabatagira abagenzi muri politike rero biterukira uravuga ijambo mwabonye n'uwa ambasaderi Burundi baje b'abanyamahanga baje kuri independence nuko bemera ko Burundi bwikukiye baje biterukira ibihugu byabo imbere ya perezida w'u Burundi ko bemera ko Burundi bwikukiye mugabo abarundi cyo biyiteze muri iyo independence nuko twafashanya n'amakungu kugira bave muri bwa bukene kugira amashuri atere imbere kugira ibitaro n'ubuganga bitere imbere amabarabara aho twikukira icyo ngira mvuge kumbure hari abana batabizi aho bagira ndabesha aho twikukira hari ibarabara rya kaburimbi n'ibirometero 35 yava i Bujumbura yashika i Bugarama gusa nta rindi ryariho mu gihugu barakoze amabarabara rero mu gihugu urashobora uje i Burundi ukava i Bujumbura ukajya i Makamba ugashika mu Kirundo ku munsi umwe kera ntibyashoboka ibyo rero twarateye imbere aho tugeza mugabo hari ingorane dufite kandi zizoguma ziyiza tudakerebutse kugira leta ibandanye ritme yo gutera imbere yongerekane ibyo nibyo bitugoye nabyo ndagarutse kuri bya bindi haba amanama y'ukuri inama kugene ibintu bitera imbere jewe nkiri umugambwe kera aho muri prona kuri bagaza haraba inama le cadre de ministère agriculture education uburimyi indero ibikorwa bya leta mwakoze kuri uno mwaka bakaza bakisigura abakozi ziritereje n'agasigura minisitiri agasigura abandi bakabashyigikira bakababwira ati bya bindi ntimwabikoze gutya genda muhindure nizo dukeneye kugarukako kubanza babikora mu gihugu kugira leta igire evaluation y'ibiriko biraba uko umwaka utashi ubu ngira ngo sinzi kwibaho simperutse ariko uko numva abantu bizogumenga turakeneye gushyira kuri iyi ntambwe kurabaho uwo washinze akazi yagakoze atagashitse ko akabisa uwundi kugira abandanye ugabo ntitoreka ngo ntacyo ko jewe ngize ndi umwe abo ntwara bazakwimenya ntibishoboka
ego ambasaderi Bizimana namwe ku cyo kibazo nyine cerekeye imigenderanire n'amakungu muri iki gihe haheze imyaka 56 intambwe yakozwe ni iyihe eka bitashwe kurangurwa n'ibihe ibintu bikene ko byose birakunagurwa n'ibihe mu byerekeye cyane cyane imigenderanire n'amakungu
ego murakoze cyane mu bene y'u Burundi n'ayandi makungu nibaza ko hakozwe ibintu byinshi gose ubwa mbere hoho u Burundi bwarahawe ijambo hanyuma mu gifaransa bavuga ko ari bwabaye sujet des relations internationales pas objet des relations internationales muramfasha mu kirundi ngo kugira ngo dushobore kubisigura hanyuma ikindi nacyo nuko Uburundi icyumbiro ufite washyikiriza mu makungu muri Nations Unies n'ahandi muri Union Africaine cyangwa muri Communauté East Africaine n'ahandi n'ahandi, hanyuma icyumbiro cy'Uburundi bakacyumviriza bakagiharira iyo bakemeye kikarengana cyangwa gihuye n'abandi bafite ikindi cyumviro bisa bakagishyigikira. Hanyuma hariho ikindi kintu gikomeye cyane, ukuntu ibihugu byose byikubye bingana imbere y'amategeko, icyo bita egalite juridike des etats. Ni ukuvuga yuko ijwi ry'u Burundi hajya mu matora, ijwi ry'u Burundi ringana n'ibindi bihugu. Murumva icyo ni ikintu gikomeye rwose. Hanyuma muravye Uburundi buserukiwe mu bihugu bitari bike, ngira nko mu bihugu byose Uburundi buraserukiwe. Nkaje waho ndi hano ndaserukira Uburundi mu bihugu bitari bikeyi n'abandi bagenzi nabo nyine uko nyene. Mu Burundi wacu turavye hariyo abantu baserukira ibihugu byabo benshi cyane, kandi n'ubu baguma biyongera. Ni ukuvuga yuko mu bijanye n'imigenderanire n'andi makungu Uburundi bwateye imbere cyane. Ingorane zamaze ihari kuko umwe wese avuga ati aha nshaka kuja imbere, ubundi nawe ati nshaka kuja imbere. Ubwo usanga rero hari utuntu mudashobora kumvikana ko n'abandi, mugabo hariho uburyo izo ngorane zikorerwa inyishu, hariho izi nama za Nations Unies n'ahandi abantu bashobora kumvikana bati aha ntitwumvikanye, byogenda gutya byogenda gutya, mugabo ntawe uza kubwira ngo giribi kurya byari
tubibutse inshuti mwese komika murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Gilbert. Mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hehe Gilbert?
Amahoro.
Muri hehe?
Shewe ndi Bujumbura.
Nduka ku ijambo, ikibazo cy'imviro?
Cy'imviro cy'iwanje. Ndiko ndaraba aho Uburundi bwavuye naho bugeze kuva mu myaka twatwarwa n'abakoloni. Navuga yuko igihugu cyateye imbere naho hakiriho bamwe bamwe batari hano iwacu ngo dufatanye uwo munsi mukuru wo kwikukira, ariko nabo nyine nkaba navuga nti hagati ya bamwe na bariya bo babagize gute batumvikana nabo nyine ko bakwiye kwikubita gashi, bamwe biyambura ntibace bongera kugaruka babitanda ku muzimba avuga bati babandi baciyambura noneho bagomba bimaranire. Iyo niyo ntererano rero nakebura bamwe na bariya kugira ngo ikubita gashi uwo munsi nko mu myaka igihe nk'iki tuhageze, nabo bazobe bari hamwe bavuga bati ubu unye natwe twasubiye kubumbatirana wa mukoloni yari atukoroneje twaramwiyambuye. Ego iyo niyo ntererano yanjye numva noterera.
Murakoze Gilbert. Reka duhe n'ijambo kandi na Salomo nawe nyine imbere y'uko duha ijambo abashinganye twatumiye. Salomo mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hehe?
Muri intara ya Kayanza.
Mu izina ry'Ikirundi ninde? Izina ry'Ubukristo cyangwa iki?
Ndayiragije.
Duga ku ijambo, ikibazo cy'imviro tuko tuvuga ku myaka 56 irangi Burundi bwose intaye kwikukira. Duga ku ijambo.
Umunsi n'umunsi mwiza ena wana kwa umunsi mwiza wo kwirindura tukaraba aho tuvuye naho tugeze, ko ikifunga cy'isi imigabane yacu y'Ikirundi usanga hari ibintu bitameze neza, usanga twiyambuye abazungu tugira niyo bazi, ariko twebwe natwe hagati yacu tuzuma turi abanzi, ugasanga nk'ibibazo by'ubwoko biki nkagende mugeni ugasanga aho mugeni akubwira ibintu byabaye mu 2005 atabibonye, ari ibintu yabibyemo n'ababyeyi mbo bye nk'abana ariko ibintu bidutandukanye rimwe rimwe bisubiza no gutera imbere, ko ari ibintu byo kutabona ibintu cyo kimwe ubona ubwoko n'ubundi ugasanga igihugu kiguma hahandi. Ikindi kibazo rero narabye ati ibihugu bikennye birashobora kugira intaya yo kwikukira ishimitse koko ikwiye mu gihe bakijya gusaba imfashanyo muri biriya bihugu nyine byari bakoreye nibyo babifukamiye, agomba abo bahinga bampe umuco urambwire nyine igihugu gikennye gikoresha ejuri ya sio sana kuruhusa ya bidii kila murakoze icyo nico cyinjiye mu gihe ndabaga
murakoze Salomon reka dutangurire kuri ambassadeur ndaruzania tangurire ku byashikirijwe na Gilbert avuga ko barundi bakwiye kwikubita gashi kugira ngo bereke wari yarabakoronije ko bagize ubumwe kana mwenyene Salomon mubuze ku bintu yambaye cyane gose ikibazo cha nyuma muhereje ko mukaba muvuga ati mbega ibihugu bikenye birashaka konka intaye yo kwikukira reka ni kindi kibazo gisani cha shikijwe na Salomon yene duga ku jambo ambassadeur d'Arusani
emaje ashimira abashyanta Gilbert na Salomon kuko numvise bavuga batekanye kandi byo bavuze biratumbereye majambo makeye umwe bihibe avuga ati twiginanye kandi ni byiza mugabo hari abatari ngaha benshi ngo twiginane ngira agomba kuvuga abantu bavuga bahuje igihugu kandi iyo ni ingorane ikomeye mu gihugu navuze ko uno munsi ntabwo mashimira ku ngorane mugabo nibaza yuko icyo gihambaye cyane kuko umuntu agatekaniwe iwabo aba naho yo bari umwe agatekaniwe iwabo no hanze ntabatekaniwe icyo gituma rero nibaza yuko uro abarongoye igihugu leta nko mitwa yongoye igihugu ngo usubiramo icyo kibazo bagize yuko abarundi bose bumvirizwa nica abantu bose muri no minsi numva basaba n'etwo kibura kubera iki kugira abantu baje hamwe kumbure niba bagikeka n'abatarashobora guhurira hamwe i Burundi nibahurire hamwe ku mugenzi n'iby'amakungu numva asaba iminsi yose none ni kuko ibyanka ko abarundi baja hamwe ngo bavuge ibibagoye babironderera umutsi icyo nicyo ngomba gusubira gusaba niho mbona batugaya nk'uko ambasaderi yavuze nuko abarongoye abandi mu gihugu bo kumva ko amajwi y'abarundi agomba ko bajya hamwe kumbure badahuriye ku mutumba uyu bahuriye ku wundi nibatahurira ngaho basaba umugenzi ati tugomba kumvikana udufashe tugusange iwawe ibyo nibaza ko ari umutima itera kuba mu barundi bose abarongoye n'abatarongo n'abarongowe yuko kuja hamwe kugira inama ico cyonye cyo dufasha gukora ibyo twifuza muri independence kandi abahinga turababize hari abatavuga abantumye bakorera abandi bagahembwa bakinumira mugabo bari gukorera barundi ibyo rero bagiye inama hamwe yoshoboka nta kigoye ko mbona jewe ubuze uwo mutima wuko twogira ati tuje hamwe kumvirizanye ibyo nibaza Gilbert yavuze sinzi ko nihenze mugabo ndabishikiye nanje Salomon avuga ati mwebwe kwirimbura nibyo nahereyeho kare kwirimbura yomba na nobwira icyo mvuga uwo tangura uno munsi agashinga imirwi y'abantu mu bice byose by'igihugu bakora muri izo minisiteri bakora aho hantu hose bagategura raporo ingene ubundi bwateye imbere bashikiriza leta imbere yo tugira iyindi ntayo kwikurira umwaka uza na hasigaye umwaka wose mu burezi mu burimyi mu bikorwa bya leta mu muyagankuba mu kwiza mu gihugu ingene urudandaza rugenda mu gihugu hanyuma bahuze kuri independence kurikira umwaka uza baduhe raporo yose atawundi idakemwa y'ababikoze aho tugeze niko kwirimbura dukeneye hose namushimira yo cyane gose kuri icyo kintu aho kuguma twidoga icyo tutabonye biroroshe kwidoga gusa ariko basabe guterera kugira raporo izoza twe twayumvikanye ko leta ifateho gushinga iyindi migambi ibyo nibyo nofishyira Salomon na Gilbert nibaza ko bategera neza ibibazo babajije mugabo harakeneye ababihinyanyuye mubitegurira leta hanyuma mu minsi iza tena kuze umwaka uza ashobora kuma mu mezi atatu cyangwa atandatu bagashyikiriza mu gice cyose cy'igihugu aho tubona agahengamye tudi tugorore gutya tuba tubafasha sizi ko bishoboka maze iminsi ntari hafi kumbure ni naba ntatumbereje muri angorora
ambasaderi Bizimana ku bibazo n'ibyumvire byashikirijwe na Gilbert na Salomon Gilbert akaba avuga ko abarundi bakwiye kwikubita agashi reka bakaja hamwe mu gihe Salomon we bavuga ko abansi atari abanyamahanga bazungu ari abarundi ubwabo ikaba kandi yabaje n'ikibazo cy'ukuntu ibihugu bikenye bishobora kuba ibihugu byikukiye byaronse intahe yo kwikukira koko duga ku ijambo
ego murakoze cyane nagomba shimire Gilbert na Salo ku bibazo n'ibyumviro bashikirije hanyuma kuri Gilbert yavuze ati abarundi two kwikubita gashi tukasubira hamwe tukasubiza hamwe naje ndabishyigikiye cyane kuko nibaza ko n'abatwara igihugu ariwo mugambi bafise bavuga bati abantu bose mwoba mwahunze igihugu mutahuke muze mufashe kubaka igihugu ako kamo narakumvise karatewe ingira ngo arabamaze kukumva bamaze gutaha hari ingira ngo nabandi bazotaha kuko nibisanzwe kubona yuko atamuntu yokumva ko atekanye abana biwe hari umwana ari hanze hari umwana araye ubusa ico rero nibaza ko ico kintu twese tugihuriza ko abatwara n'abatwagwa tugihuriza ko nibaza ko hari byakozwe muri iyo ntumbero kandi bishobora kuzo mu minsi abantu bashobora gutaha hanyuma abafite ibibazo bakabishikiriza atabwoba hanyuma wavuze yuko abansi b'u Burundi ari abarundi nyene sino bivuga gutyo mugabo hari aho usanga hari abarundi bagira inyifato ubona ko umenga siyibereye siyibereye abarundi ntabwo bumva wiyumvira bavuga bati batera akama makungu ngo afatire ibihano Burundi agire gute nibaza yuko abo bataba ari abashaka ineza y'igihugu kuko kenshi ibihugu byose biraca mu bibazo mugabo igikuru nuko babitorera inyishu atamaraso asesetse uwaje ati ibihugu bikenye birashobora kwikukira ego cyane ibihugu bikenye birikukira mugabo urumva kwikukira nkuko nabivuze ubwa mbere ntibisigura yuko atangorane izosubira kuba atanzara izosubira kugaruka mu gihugu atabuke izosubira kugaruka mu gihugu ni ukuvuga yuko hariho ibintu ushobora kwifasha wewe nyene n'ibindi ufashwa n'amakungu kuko ibyo bavuga twamye tuvuga ku intahe yo kwikukira birafise isano cyane ikintu kinini bivuga kuri ibyo umuntu igihugu cikukiye gitegezwa gukorera amakungu so kuguma yuko nacho kiguma cyakira gusa kirondera nacho kirafise ibyo gitegezwa gukora na responsabilité internationale donc igihugu bikenye birikukira mugabo sukuvuga yuko ubwo bukene budaca buhera mugabo intahe yo kwikukira nkuko nabivuze ntibisigura ko ubukene buca buhera
yego me muri ko murabandanye kuvuriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Thierry mwiriwe neza
mwiriwe neza Frederic
mwiriwe neza muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
yego me izina ry'ikirundi ninde
nitwa Isaki
duga ku ijambo ikibazo icyumviro
okay nitimvire reka ko mbure nangure ndamutse batumire kandi nifurize abarundi bose umunsi mukuru mwiza wo kubohoka hanyuma Frederic muri aba batumire bacu hariho watanguye yavuze akantu yakoze ku kantu kavuga ngo turakwiye kwirimbura aranarenza ko mbere avuga ngo twirimbure turabe ibyagenze nabi kugira ngo bishobore gukosorwa kino kintu cankoze ku mutima kandi nibaza ko kibereye kuko haciye imyaka 56 uyu munsi abarundi duteye intambwe iyahe nibyo kuri byo byo koko hari ibyakozwe kandi ikumbura umuntu yoshima ariko byinshi ni bibi n'isoko gituma nibaza nti iyo ugiye kuraba ukiyumvira ijambo ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore ariko aravuga ukumvira imigambi yiwe kumvira we nyine uko yabona independence ugacuraba nuko abarundi kumbure tuyitahura turashobora kuba twiyenda twebwe independence y'iwacu ikabiherera muri bijya birori biba kuri uyu munsi nibaza ko rero twebwe tuba twimvira ko ibirori byonyine ariko kubohoka ariko sinibaza ko ari ibyo hari uwabatize ati mbega burya aye igihugu gikenye kirashobora kwikubwira jewe ndabyemeza ijana ku ijana ariko mugabo iyo ugiye kuraba mbere iyo ntambwe ndayishimiye kubera narabonye ko leta y'u Burundi iri kirashira amakigoro aho bavuga bati muri bize canke muri bino bintu byo gutunganya amatora Uburundi bugerageze burabe ko uruhara runini gobye wabo kino kintu ndagishima kubera ko iyo uzi ko hari umuntu akujerera inkoko ashobora kuguharurira ibyo urya n'ibyo utamira ari hanze urabona ko igihugu ntikiba kigenga koko ariko mu by'ukuri ndibuka umuganwa yaravuga ati igihugu dushaka igihugu kirimo amahoro mu nyagihugu wese yishira kizana ariko umunsi mu Burundi urabona ko hari abantu bakumiriwe bari hanze urabona no munsi mu Burundi ko abanyepolitiki waje ari kibazo ari naho mbere mvuga nti nibo basubiza inyuma demokarasi y'independence yacu rero gituma rero nje ngomba ntera ka mugambere abanyepolitike iyi ngeso yo kugomba kubiba urwango amacakubiri mu banyagihugu niyo mbere nokwita imbarutso yo gutuma twebwe tubona yuko tutari kugira rero gituma rero mu kurangiza jewe nagomba ubwa mbere shabe abarundi twese dufatanye munda dushobore kuyumvira mbega hari ikintu dushobora gukora kugira ngo dushobore guhambya ya ntambwe umuganu wa Rudoviko kwa Gasore yashaka kuko iyo ugiye kuraba ibishomeri biri mu gihugu iyo ugiye kuraba impunzi ziri mu Burundi iyo ugiye kuraba ubukene buhanze igihugu biragoye kubona yuko twebwe abarundi dushize hamwe mu bumwe wenyine yishakira nije gituma rero mu gusozera nagomba ntumirira abarundi bose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri tuzashike ko mbura abarundi twikanguye dushobora kubona ko twikukiye koko murakoze Frederic
murakoze cyane yana na ishakiye Thierry reka duhe n'ijambo Vincent imbere y'uko duhe ijambo abashinzwe twatubire Vincent mwiriwe neza
mwiriwe neza
mu kanya gato cyane rwose ikibazo cy'iyumviro
muri pesinererano nagira nonge mu ijambo uwantanguriye yavuze vati mu Burundi abanyapolitike barushaho guhendagwaruka muri ibi na biriya iyo nariko ndabaza uwo mutama nkawe nk'uwo mutama azikwere ivy'akahise ku Burundi niko turaraba ugwaruka ubandanye gukoreshwa umunyapolitiki muri yaza akabahenda barabaha ibigwanisho kwa dukeneye
ndabona kanya kikihuse Vincent Sozera kugira ngo baguhinyishe abashinganye twatumiye
nandavi arabe ingene yo intererano generalifise no kugira ejo heza u Burundi ko abanyapolitike boreka
ego meka ambassadeur ndaruzaniye mu kanya gato cyane gose umuntu umwe mu gice muvuze kuyashwijwe na Hishakiye Thierry hamwe na Vincent duga kwijambo
nibaza ko mushyane na Hishakiye Frederic
Thierry
kiranteza cyo twokora ukwirimbura ngibiza ko hari ngorane umuntu wese uko umwakweze yarakwikurimbura ibyo yakoze akarara inye yogira neza mu bikurikira n'igihugu nuko kurimbura izo twemereye abanyagihugu ko twabikoze ibivuga ko ari bibi hari nawe utakwije gusa kutangiza ibikwiye mugabuka mu mwanya wo kwicara nabo ukabirimbura kugira murabe ingene mwunguruza ni ikintu gihambaye cyane si ya independence gusa ibyo twakoze izo nemeye narabikoze abanyagihugu nabyemereye barahimbawe kugira gusa ngo bahimbawe gusumba cyangwa tugire byinshi gusumba kwirimbura n'umugenzo dukwiye gushyira mu ntwaro y'igihugu yasiguye ati tugerageze kuraba dufatanye mu nda izo twabibuze naneze uno munsi twabihuje ko twese abarundi bose iyo bari mu mahanga hariyo abahunze n'abatahunze hariyo abantu bazi ubwenge n'abari mu ishure abo bantu rero nibo umutekano muke mu gihugu utuma bataza guterera cyangwa badaterera uhera iyo bari iterambere ry'igihugu izo byuka mu nama n'ingingo mu gifaransa bita dialogue Federico yabishikirije nibaza yuko jewe kuri icyo twumvikanye mugabo none ko duheje kubivuga ninde yo birabejo
ndabona kanya kagiye ndabona kanya kihuse cyane rwose ambasaderi Bizimana namwe mu gice muvuze kubyashikirijwe na Thierry na Vincent mu kanya gatoyi
eko jewe ndashigikiye ico vyumviro vyabo bavuga yuko twoza turafata kanya tukirimbura tukaraba ivyo twakoze n'ivyo tutashoboye hanyuma tugafata umwanzuro yuko tugiye kubishyiramo ingufu birengeje kugira ngo intambwe twagize uyu mwaka ejo tuzokongere kwiyindi canke twongere ko zibiri ivyo ni ibintu bishigikiye cyane kandi nibaza ko
Ambasaderi Bizimana Edouard ndabashimiye cyane gose ndabona akanya kihuse ibibazo tuzobigira kwako na ndabashimiye kuba mwashoboye kwitaba ikiganiro ndabashimiye namwe ambasaderi ndaruzaniye Gamaliel kuba mwashoboye kuza gutanga ibyimbo byanyu eka n'ubumenyi bwanyu kuvyereka cyane cyane imigenderanire eka n'intaha yo kwikukira i Burundi turashimiye abanywanyi bose baduteye akamo gashikiriza ibyimbo byabo turashimiye kandi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma Fatuna Loha mwakoze mugire amahoro umugoroba mwiza mwese.
Mubandanye kumviza radio Ijwi rya Amerika.